mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumva kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 no kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze rero mwese mu kanya na makuru yo mu karere. Bamwe mu Barundi bakora muri Kenya bagiye batabwa muri yombi bagafungirwa ahantu hatoroshye.
Abariyo ntiborobe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato. Dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntibyoroshe na gatoyi. Uburyamo ari ikintu bita inda gusa nzo zuzuye gusa nta kindi.
Uwo ni umwe mu Barundi bari bafungiye muri Kenya bazira kutagira ibyangombwa. Akaba ari imwe mu nkuru twabateguriye, harimo n'izindi nkiyerekeye ingabo z'u Burundi zari muri Somalia mu butumwa bw'amahoro zizatahukanwa. Tukabagezaho n'ikiganiro kira ku byerekeye indwara ya SIDA. Nimucikwe rero inkuru zirambuye, murazumva mu mwanya ukurikira. Abarundi barenga 20 ntibamaze guhagarikwa n'igipolisi cya Kenya mu gihe cy'ibyumweru 2. Bashinjwa gukorera ku butaka bwa Kenya badafite ibyangombwa byuzuye. Hagati aho abarundi binjirira ku mupaka wa Mutukura hagati ya Uganda na Tanzania bajya muri Kenya, hari igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda, kibasaba kubanza kwerekana ubutumire bw'iyo bagiye n'impapuro zerekana akazi bagiye gukorayo. Mu nkuru irambuye rero muyumve mu ijwi rya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abamaze iminsi bahagarikwa bagizwa ahanini n'abakora utuzi duto duto, harimo abubatsi maso mu Gifaransa, abafasha bita baede, abadandaza mu mabarabara cyane cyane abacuruzi karanga, abakora izamu hamwe n'abakora utuzi two mu nzu nko gusukura cyangwa guteka. Uyu mugabo yasize umugore n'abana 8 mu Burundi aje kurondera mikoro yaganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'iminsi irenga kuri 4 ari mu gacu k'igipolisi atwiganira uko we n'abagenzi be yasizeyo batawe muri yompi.
Tuyamushamake twari tuvuye muhira tugiye kubuzi butandukanye, hanyuma abaca baradusokora mu mabisi tubona baradufashe abigiye kudufunga, hanyuma tuca turarayo. Mu mabukeye tuba tuja gusamba, tugiye gusamba ntibatwumviriza, mu nyuma aca turarati nimusubire inyuma gatoyi, mu nyuma aca duhamagara abaca dusomera urubanza yuko twebwe turi ngaha ngo nta byangombwa dufise kandi ibyangombwa tubifise, hanyuma ngo tugeze gutanga amande y'ibihumbi 10 kandi dutegerezwa no gusubizwa mu mavuko yacu i Burundi. Kuvuga yuko ubujenda ronse ukyaneza nkurayo ubunavuyeyo.
Imbere yo kuvayo uyu mugabo ari mu Barundi benshi batembereza ivyema mu muji wa Nairobi, ubona kwako kazi gasa n'agakorwa n'abarundi 100%, asigura ko bafungirwa ahantu habi cyane bakanafungurirwa nabi birenze urugero.
Asha twadufungiwe ntivyoroshe na gatoyi. Ni kuvuga yuko mu gitondo baduhubuye saa 6 bakaduha ubugari. Ubwo bugari ni ukuvuga yuko hariho imboga bitantuzeye amasuguma, bakateka batera n'ibiraya bike bakasha bavururunga gacika nk'ubuyinwe ni sose. Mugabo nkatore tutabimenyeye twe twasha turumanga ubugari bwonyene, atwe twagiye gutora mitende iyo ageze ku mugoro w'abaduhaye ibiharage n'intete bayita kideri. Abariyo ntiborobe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato. Dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntibyoroshe na gatoyi. Uburyamo ari ikintu bita inda gusa nzo zuzuye gusa nta kindi, nko mu gishogoro nyene ni kome ni nkaryama imbwa n'ubundi ruhukije. Sindemera na gatoyi ko ndapayo natendemera ana tende mera kwere.
John Ginkurunziza arongoye ishirahamwe Burundi and International rifasha abo Barundi, abahamagarira kwama bitwararika gutunga ibyangombwa byuzuye igihe cyose bari ku butaka bwa Kenya.
Iki kibazo ni kibazo gito kuri twebwe turinga muri Kenya ni gito kuhagutse kuko ukora kuijajaye nacho kirakomeye kuko tuvuye mu gipolisi nk'uko mubibona tuvuye mu gipolisi cyangwa muri Kenya batweretse programme afise niko bazobafata abadafise cyangombwa bikwiye
iruhande ya barundi basanzwe baba muri Kenya bahagarikwa kubera ibyangombwa byataye gihe hari n'abakenyezi nabigeme bamaze igihe bafatwa bariko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu batandatu muri bo bahagarikwa mu ndwi zitatu ziheze bariko baje mu gihugu cya Arabia Saudite bose bafashwe babanje kumarika iringo kiri hagati y'indwi zibiri n'ukwezi kumwe barindiriye amaviza mu gihugu cy'u Buganda icyo gihugu nyene haheza amezi abiri kigora rwose abarundi barengana baje muri Kenya binjiriye ku mupaka gihana na Tanzania wahitwa Mutukura mu gihe amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase yavuga ko n'imiburi iburi abanyagihugu bo mu gihugu kimwe mu bihugize bemerewe kuba mu bihugu byose bitandatu by'uwo muryango amezi atandatu imbere yo kurondera amaviza y'igihe kirekire u Buganda busaba abarundi kubanza kwerekana ubutumire cyangwa impapuro zerekana akazi bakora iyo baroye muri Kenya banyuze ku butaka bw'icyo gihugu bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika batashimye kuvugira kuri mikro yacu bamenyesha ko abapolisi bacungera binjira n'abasohoka mu Buganda babwira ko icyo kibazo cyatewe n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibasigure neza icyo cyagirije harabibaza ku Buganda buriko bwihora u Burundi nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze urwaruka rw'abaganda rugizwe n'abahungu n'abakobwa bagera ku 200 basubirijwe inyuma ku mupaka wa Kobero hagati y'u Burundi na Tanzania baje mu ihwaniro ryo ku rwego rw'akarere ry'umuhari w'abaskuti ryari ko ribera hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega icyo gihe bamwe mu bajejwe umutekano i Kobero bemeje ko muri uwo mugwi harimo abantu barenga 10 bitwaje inkono nto z'ubwoko bwa pistole bari bawuherekeje Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adres ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Radio ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tujye noneho mu Burundi aho abanyagihugu bagendana ubumuga bo mu ntara ya Cibitoke bagera kuri 60 bahagurukiye ibikorwa byo kwiteza imbere ubu bakora umwuga wo kumena amabuye bahamagarira abandi nkabo kureka gusabiriza bakajujukira imyuga umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Cibitoke ushinzwe iterambere mu iterambere n'ubukungu nawe yunga muryabo ibindi murabyumva muri inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
aho ni ku mutumba rukana ya kabiri aho abagendana ubumuga bagera kuri 60 barangurira umwuga wo kumena amabuye nyuma y'amezi atandatu batanguye gukorera koperative tsindagira ibigega bavuga ko bahakura icyo kwikendura mu miryango
aye turamaze ikiringo cy'amezi atandatu dukorera ngaha ni kuvuga yuko aka kazi harabonye yuko hari ikintu kidufasha mu buzima bwacu ubwo kandi turiko turabiraba ntangorane bitera ndagenda neza franga turakuronka ubwo ntangorane kabisa
mu by'ukuri ubu turashima kuko turaronka amafaranga tugasumisha ndetse n'abafite ibibondo muhira bakamenya ati aya mafaranga ndayaronse azofashiriza umuryango
nukuri nabo dukorana
bamwe muri bo bavuga ko imbere yo kwijukira umwuga bari bazeyinze bagatera kamo bagenzi babo bagendana ubumuga kwijukira umwuga bakabavanura n'ibyo gusegerereza mu mabarabara
jyewe akamo nobatera kuko na jewe ndahamwe irishyirahamwe ndafite ubumuga ngendana nobatera akamo yuko bonkurikira nkuko nanjye nakagiyemo ako kazi
ishyirahamwe tsindagira ibigega nabyo nyine cyashinzwe n'abagendana ubumuga Mayange Frederic arongoye iryo shyirahamwe avuga icyo cyumviro cyaza nanjye
cyangwa bari mu muga twarabaye dusanga leta ntigeze yumvira kintu makini ku bantu bagenda mu muga cyangwa no munsi nabwo sinema tegeko niba yemerera niba twaje hamwe tuje kwiyumvira tureka dutange inoti y'5,000 ku kwezi kugira ngo dushimishe hamwe icyo tutanga kwishyura hamwe cyangwa mu muga mugari dutange inyungu tumaze gukorana na pamu kubera kwa kwitanga iwacu twaje tuvuga ati rero ubu kugira ngo twemeze ko leta ishobora nako kutwiyumvira ko reka dukore uko dushoboye kubera ko leta itari yasimbuye kutwiyumvira ati ishyiga rimwe n'igihari cyo twiyumvira ko n'abantu batagenda na bumuga nabo nyine batereza kujya kudufasha kuko jye ntagira amaguru ufite amaguru nca n'amutuma aho ntari gushika ntafite amaboko ufite amaboko aca nkorera bijya ntari gukora uno munsi rero twese turabayeho mbere bigeze naho dutekereza guhakazi abantu barenga nijana batageza no bumuga bameze neza nkuko muri ko murabona bose bakoranye nga murabona ko beshi batageza no bumuga ariko abageze no bumuga bafite akarushi n'abatabugendana murabona ko batoreka ko yo
iyo cooperative ihemba buri kwezi abageze no bumuga mu minsi iri imbere hari kindi igiye gufasha abo bakoresha
umuguzi twiteguriye no twiteguriye kuba akagurani gashobora gufasha umuntu akavuga ati akayoga tano mu njango kagasigara karasahiriza ya mu rugo iwabo hanyuma mu gihe abariko nawe ari yingunganya ngaha ukatusanga ibisari gasabirana muhira akagenda neza n'ugahaba kukazi uragenda neza ukatusanga umuntu wese arateye intambwe ngo cyangwa gitwa bibereje no kuvuga twese duhagurukira imutara musenyu
umuhanuzi wa buramatari w'inara cy'ibitoke ajeje iterambere n'ubutunzi atera kama abagendana ubumuga kwegera ibiro by'intara kugira bibafashe gushinga amashyirahamwe yo kwiteza imbere
hariho ubushyirahamwe butandukanye bwo gufatana mu nda bajya mu rugo gushyikira nganji bakabafasha kuntu bategura imigambi na cyane cyane ko sozariho n'ibigo bigeje bafasha abatishoboye mu ntara mva ya SDFC n'ibyo bindi bagakorana hanyuma mu ntara badukwiye jeti kamaze gushinga ishyirahamwe hariho kubafasha kurondera impapuro twafashe kurondera impapuro ari zo rurindaga mu provinsi mu ikomine tukaborohereza mu cyo kuzironga naje kwiteza imbere
birabe agatera kamo abagenda n'ubumuga bakisegerereza mu bibazo bitandukanye kubavanura niyo ngeso bakijukira ahubwo ibikorwa bitandukanye kugira bikenure mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushimurengero bw'u Burundi bibazitanze ko banya nka ijwi rya Amerika
kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
kugira abagore benshi sibyo bituma habashakanye badacana inyuma bamwe mu basengera mu idini rya Islam mu gisagara cya Muyinga bemeza ko kurenga ibigo cyangwa se gucana inyuma ari ingeso y'umuntu icyo kigo cyita ku iterambere ry'imiryango Abubefu imuyinga kigira inama imiryango zo kwirinda izo ngeso isenya ingo ikanatuma umugera wa sida ukwirakwira mu bantu mugenzi wacu Claude Nshimirimana uri muyinga aduye inkuru irambuye
inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ziratangwa mu kibano n'abaremesha kiyago muri karitsiye Yesu ahiri mu gisagara cya Muyinga abagabo n'abakenyezi basenga mu idini rya Islamu babiyagiye ijwi rya Amerika bavuga ko izo nyigisho bazironka no ku misigiti aho zifatira ku byanditswe mu bitabo byera ndabakoresha
bahera mu gitabo Korani na Bibiliya na Taurati Injili hama bagaheza bakina Zaburi kugira bakuremeza nyigisho zose yuko n'Imana ari kintu yavumye ko ari igicumuro gihamba aye cyane niko batubwira yuko batanuzo kwinjira mu ijuru yegereye ubwo busambanye bagusigura yuko busambanye rimwe ushobora gusenga iminsi 40 utarakirwa n'ikintu na kimwe kuwa 41 ukaba ariho wakirigura reba kuzo usenga iyo minsi 40 ugashusanga kumbe uzoba waranapfuye cyangwa ukagira n'isanganyo cyo yumva yikuzokorera ubusa kwino uhitamo gucubiheba
hari ibipapuro by'ubugeni byanditse ko amategeko bagasigurira n'abagiye kubakana yuko kizira kurenga ibigo aranasigura ko umuntu azosambana azoza mu muriro ukaze cyane kubera icyacu busambanyi ari cyaha kibi cyane
abagabo atari bake b'abayisilamu bakunze kugira abakenyezi barenga umwe mbega hari icyo bifasha mu kwirinda inyifato zituma umugera wa sida ukwiragira uyu mugabo afise abakenyezi babiri abibonamo uburyo bwo kwirinda kurenga ibigo
birafasha kutarenga ibigo kubera yuko wiyumviriye nk'uko urenga ibigo hari igihe usanga wigiriye ku yindi mukenyezi ugasanga akiye kubana mushasha gusumba umwe mwari mwararanye ugaca wumva urorohe kumenya ntibogeje kurenga ibigo kandi kurenga ibigo n'ibintu bibi rwose cyane nta nakamaro binafise
amenyesha kandi ko umugabo wese afise abakenyezi benshi abwirizwa kwitwararika kubafata cyo kimwe muri icyo gihe aba bakingiye nabo kurengera umugabo
birashoboka yuko yorenga ibigo mu gihe utamuhaye urukundo nk'ubwo uha uyundi nk'ivuga yuko uza gutahayo ugashusanga ntutahayo ibituki bya buri munsi ukamuta mu nzu yawe nkashaka guca yihoronderera uyundi wewe wabyura umutima ngo ugiye kuza gutahayo ugashusanga yaranduye yamigera bigituma ufise abagore babiri utegerezwa kwama warikanuye gutahira hose ukazura mera nkubu hagenda genda hose bakakubona bose.
Abo bakenyezi basenga mu idini rya Islam bashima kutavugira kuri mikro y'ishu rya Amerika, bemeza ko kurenga ibigo biva ku ngeso y'umuntu. Basigura ko abagabo batabunga n'abakenyezi babo bari mu afisa abakenyezi benshi cyo kimwe no mu afisa umukenyezi umwe. No ku ruhande rw'abakenyezi bemeza ko hari habarenga ibigo kandi abagabo babo babereka urukundo rwose mu kubitaho. Umwe mu bagabo bayaze n'ishu rya Amerika yigeze kuba afisa abakenyezi benshi avuga ko akoresha kwihangana kugira ngo yirinde kwandura umugera wa sida.
Maze kwipimisha inshuro 8 nasanze nkomeye kandi tumaze kuvana burya n'abagore benshi. Ubu mfise umugore umwe kandi tubanye neza, nkoresha kwihangana nisunze amategeko y'Imana. Abo twatanguranye baranyivye baransahura baragenda kandi ndabakunda kubera ingeso zawe. Mubisanze nk'umuntu yemera Imana cyane cyane afise gutinya indwara agatinya n'urupfu kugoza igihuruduka kuvana n'izo ngeso ziwe. Je mbona ni ukoresha kwihangana byokunda.
Uwo mugabo yemeza ko yamaze imyaka 20 ari umukuru w'umwe mu misigiti mu gisagara cya Muyinga, ahanura abantu kwisunga ijambo ry'Imana kugira ngo babone kuramba.
Icyo no bahanura kujya baronke kuramba ni kwaho neza n'ubutunzi, nicyo bita indero urupfasoni. Nibizukire gusoma ibitabo cyane no gukurikiza amategeko y'amadini abigisha, kuko amadini yose icyaha cyo gusambana kiranditswemo aracyigisha yuko ari icyaha kibi cyane.
Habiyakare Celestin arongoye ikigo ABBF cyita iterambere ry'imiryango Imuyinga, amenyesha ko kurenga ibigaringe zituma bubakanye bahukana ikanatuma umugera wa sida ukwiragira mu bantu. Ahanura bubakanye kuvavanura n'agatima ko kurenga ibigo kugira ngo birinde kwandura umugera wa sida. Yemeza ko kudahemuka hagati y'abubakanye bituma ingo zirama, imiryango igatera imbere. Jean-Claude Nshimirimana, Imuyinga, Ijwi rya Amerika.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yafashe umwanzuro 2431 mu mwaka ushize wa 2018 wavugaga ko ingabo z'ibihugu bya Afurika zicunga umutekano muri Somalia zizagenda zigabanywa buhoro buhoro kugeza zose zitahukanywe mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021 zigasimburwa n'ingabo za Somalia. Mu gihe ariko byari biteganijwe muri iyo gahunda ko hagomba kubanza gutahukanwa abasirikare 1000 mu basirikare bose b'ibyo bihugu bya Afurika, Uburundi bwahise bumenyeshwa ko abo basirikare bazava mu ngabo zose z'icyo gihugu. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu mwanya washize yaganiriye kuri iki kibazo na ambasaderi Edward Bizimana userukira Uburundi i Moscow mu Burusiya, hamwe na ambasaderi Gamalieri Ndaruzaniye wahoze ahagarariye Uburundi muri ONU. Bwana Ndaruzaniye atangira avuga ukuntu yakiriye iyo ngingo yo gutahukana abasirikare 1000 mu Burundi.
Nibaza yuko bagize ubita note zero bari kimenyesha iyo ngingo yafashwe akumbure bakaronka inyishu. Icyantangaje gusa ni uko hagiye kuba guterana amajambo bikomeye umunsi batanguye kubatahana, ariko nategereye neza cyatumye imbere y'uko bataha ko haba inyumvikano babaza igituma byabaye. Rero nabyumvise nko kumengana igihugu, kuko igihugu cyane bageze gutaha niho habaye inama zihambaye zivuga ko batabishaka. Icyo rero sinategereye neza ingene bavuganye na Union Africaine mu nyuma, ariko ibyo numvise ndi ko ari byo Union Africaine ivuga yuko abo basigaye bazaza gutaha nk'uko bari babyanditse. Igihe aho bigeze mugabo icyo notikiriza ni uko ari leta y'Uburundi ari Union Africaine, biragoye yuko haba impari ndende ku bantu bashyiga 1000 kumbure, kuko bavuze yuko ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu abo bantu batazaba bacanditswe ku ngabo za Union Africaine ziri muri Somali. None bazoba bari, none bazobaho gute, none ibikurikira byabo ni ibihe? Ese ndabibona neza byari kubabwira kumvise umutegetsi w'Uburundi cyangwa iwo muri Oyoa atubwira aho bihagaze?
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane bose mubajije ikibazo cy'aho abo basirikare baba bari. Natwe ayo makuru gushika ubu uye ntayo dufise, ariko ku bwanyu ikibazo nabaje ubwa mbere mwakiriye gute hariho abavuga ko abo basirikare bari kuva mu bihugu byose kubona bavuye mu gihugu kimwe, mwebwe ku bwanyu muzi ngende ayo mashyirahamwe akora mwabyakiriye gute mukanya gato?
Cyo ntumva ni uko bagira hari bamwe bavuze mugabo birandi, izo byanditse ni kuko bidashyikiriza abantu. Oyo yaravyanditse uburundi burandika nabo mu nyuma bizo dukwiye gufatira ko bitwumvire kubira abantu bavuga kuko nubuzima bw'abantu igihumbi bari hariya urimo ngorano nukuvuga hari ikinono ubucoba kugira ngo abo bantu yateye ubwoba kuko abo bantu hari icyo bazogenda
gusa
kandi dukeneye kumburira baraza kudushikiriza inyishu mu kiganiro amategeko ingene yagenze ingene bishuranye naho leta y'Uburundi yataje muno munsi
yego reka icyo kibazo tukibaze na ambasaderi Bizimana nawe nyine agira icyo atubwira iyo ngingo mwe mwayakiriye gute ibintu bibaza ko byarayitumye nibi
yego murakoze cyane yewe iyo ngingo nk'abandi barundi batari bake sinayakiriye neza kuko icambere cyo mbonumengo bariko barasunzuguza abasoda bacu abasoda bakoze ibintu bitari bike kandi bakabikorana n'umutima bakitanga bagatanga ubuzima bwabo ubu rero yo mbonye je biriko biragenda gucyo mbonumengo hamwe ibintu by'agasunzuguro kandi umurundi wese ahari yari bikwiye kumubabaza kuko nabana b'igihugu nabana bacu bateye iteka igihugu bateye iteka n'amakungu ubu rero ntihari hageze ko babafata nabi hanyuma nibaza yuko abarundi twese twadukiye kubashikira ikibazo gikomeye nuko abo bantu aho bari nabana b'abarundi kandi ubu ntituzi murazi somari ingene hameze ntituzi umutekano wabo ingene umeze ntituzi ingene babayeho ko New African yavuze ko batazosubira kubafasha ubu rero urumva n'ikibazo gikomeye cyane igihugu cyari gikwiye kwitaho gose kandi nibaza ko biko birakorwa kugira ngo abana b'u Burundi ntibamererwe nabi mu mahanga iyo bagiye gufasha
leta y'u Burundi yari yasabye ko abakuru b'ibihugu inama nkuru ho tunganywa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika kugira ngo basubire ku yongingo muri baza kwize ari ibintu bishoboka
nibaza ko byose bishoboka mugabo birafata umwanya kandi ngira ngo birasaba n'ubuhinga kuko iyo ngingo yari nzifatwa umuntu nibaza ko itafashwe giturumbuka kuko umuntu arazi ingene abasoda bacu bamerewe nabi bakamara amezi badahembwa mugabo bakaguma ku gikorwa cyabo bakaguma bacungereye umutekano w'abanyasomaliya hanyuma bakavuga ibyo kubatahana ku nguvu mwarumvise ingene byagenze ubu rero nibaza ko ari icyo gikorwa cyo kubagirira nabi kibandanya mugabo nibaza ko u Burundi natwe twohafatira icigwa hanyuma tukamenya ingene tubyifatamo
ambasaderi ndaruzaniye mwarakoze cyane rwose mashyirahamwe mpuzamakungu murazi ingene inyungu zifatwa ibintu leta y'u Burundi isaba murabona ko bishoboka ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bosubiramwo ikabo subira ku ngingo bafashe kugabanya igitigiri cy'abarundi cyanke abo barundi batangukanye bagasubira mu mirimo yabo
nene banibuka neza iyo nama muvuga ngiye yasabwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Somalia bahuri gutungura
yego
baba basaje inama y'abakuru b'ihugu bafise ingabo muri amisomo ibyo rero sinibaza ko bitashobotse kumbure gushika ubu sitabizi ariko se nibaza ko byo tuma icyo kibazo gikemuka kuko uhereye ku nyuma yafashwe n'inama nkuru ya onwe ni kuvuga yuko atamahera yo gukoresha abantu igihumbi akiriho kuva ku itariki zashinze sinumva rero ingene uyizo nk'amafaranga kuko yemeye ko abo bagabanywa ikibazo kiraho hagabanywa abarundi kuko nababwiye twari dukwiye inkuru y'imvaho iva iwacu i Burundi bakatubwira ingene bagiye inama na uyuwa canke icyo yarishuye kuva aho basabiye itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri babishuye iki habiki uno munsi kuko kirongazo babwira tukabimenya naye ahandi imo zifatwa zanditse niho nakubwiye ngo kumbure bafate mu bwa majambo kubera uko abantu bavuga twateza gukoresha byanditse na oyuwani byanditse na leta y'u Burundi ibyo nibaza yuko ari ikintu gihambaye abantu bokorera ko hari handitse iki ishuye iki hasigaye iki ariko biteze kindi bisubiteze icyo kiradusiga n'ubu rero
yegoshobora
kubishyura nishura mugabo nibaza ko byanditse kumureteraronka mu kiganiro hagati wo abafishwa abasirikari Burundi
yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela muri Beneza muri Higa Samuela kandi kazina ninde
Imana Samuela
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku nteko abasirikari igihumbi bahari bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia b'abarundi batabukanywe ku bandi basirikare bose batanzwe n'ibihugu byo muri Afurika twavuze igihugu cya Uganda, Ethiopia, Djibouti, Kenya duka kujambo kibazo cy'umvira
ta bwa mbere bwo gutwanze kubaramuka turamuka no mutumire
n'abatumire babiri duka kujambo
ama ingere yuko bise cyizagira magenda basabe kuko kugishaku ya divisi amerika na divisi sabumba ku mugihe cy'u Burundi bidatye ku internet kumwe kimwe kiganiro niyo mwa gidiwo mu jambo bwiza bwiza mwota mureka kumukira maka abanze kwishyura ari kibazo aba yabajije
de duka kwijambo turarinde bagusubize
murakoze hamwe bwa mbere bwo bwo banza kuvuga ati bwa mbere bwo ageze hano banza kuvuga ati sina le kandi mu Burundi kuvuga ubwambe n'iki bwo gahe kuvuga ati nimba ari ati nimba ari yongi ngo ubu muri za Afrika bwo gukuke kandi kafashe nuko bwo nimba ari kwaya bwo tubagabanya igihugu cy'usambugiye uko meze kuvuga ya gihugu cya Somalia kimo ingabo iva mu bihugu bitandukanye mu gihe bato fata nimba ari abasota Afrika igihumbi bakeneye kugabanya kugira ngo bagabanuke babagabangane bijya bihugu byose bifite ingabo muri Somalia bagaca batakura ku Burundi bibaza ko ku Burundi ko baragasuzuguro kuko kwasikana ku Burundi ne buryo nk'abatangero canke nk'abantu nenga ntibabisa batwaye ubwo rero iyo tubikare tebo ni mvuga ni mu gihe hari inama koko mara kuri ku bagise igihugu cy'umutango cy'igihugu cy'u Somalia kugira ngo bishobore kibazo bararekuye ibyo ngabo zigabanya ku bihugu ku mpande zose ku bihugu byose ko Burundi ahubwo gwota busaba cyangwa gwota bukurayo ingabo zose dufiteyo muri Somalia ngabo kandi no nkavuga uti ingabo zose zofatwa n'uwo muryango zofatwa n'akanama kaje z'umutekano mu mwe bwa Afurika iri ngingo zijya kuraba ntizirabe inyungu z'iki gihugu cyangwa ikindi cyane cyane barabe inyungu cyangwa igihugu ba Somalia mu kikubu bagiye gufite ingorane z'umutekano cyane cyane iyi mizi
murakoze Samuel mugume ku murongo turusabe abashinga na he turi kumwe bagice bakwishe ku bibazo bibiri mushikirije reka dutangire kuri umushinga na he Edouard Bizimana
yego murakoze cyane nagomba nshimire Samuel ku byumviro byiwe hanyuma nkavuga nti mu bisanzwe ico dukwiye kumenya nuko ibihugu bifite ingabo muri AMISOM dukwiye kumenya yuko atari byo bifise uburyo bubikura ahandi kandi aho niho bica bigoranira cyane rwose ibyo birashobora kuvuga biti twebwe dufashe ingingo mugabo abatanga amafaranga nabo bariya ba Union Europeenne n'abandi bati natwe dufashe ibi mudafite amafaranga bica bigora hanyuma nibaza yuko ikibazo kinini kiri muri Union Africaine niho bigoraniye cyane ku buryo abantu badashobora kumvikana bakabafatisha ingingo zicanishamwo ibihugu bicanishamwo umuryango aho niho bigoraniye cyane hanyuma nibaza yuko abantu bokumva yuko abarundi batanse gutahana abasoda babo kuko icambere kiza imbere cyane cyane umutekano w'abasoda bacu aho bari hanyuma igihe bashaka kubatahana gutyo no kumenya yuko byashobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'abasigaye none Burundi bwari kwemera yuko ibyo bintu bishika nibaza yuko aho abarundi twohumvikanira hanyuma tuive dukora byose tugakora tumenya yuko abarundi arabana abasoda bacu bari hariya bategezwa gukingirwa hanyuma bagataha mu mahoro
ego meyereka ambasadere ndabuzaniye namwe mugira ico muvuze ku byashikirijwe ibibazo byashikirijwe na Samuel mukanya gato
nibaza kumusha ntahe Edouard Bizimana tishuye neza cyane abafise uburyo bagabanije amahera ya AMISOM ku gitegiri c'igihumbi abashinye ingingo muri Union Africaine basanga abantu igihumbi bo muri basirikari b'u Burundi iyo hari ikibazo rero nababwiye nuko udafite ingene bagiye barihana kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze gushika uno munsi kugira tume nyine bagiye barishurana ndetse aho ibyo twumvise ku maradiyo kuva itariki 21 abarundi ba mbere batanguye gutaha basa bavuga yuko abakurikiye bagatandatu bagataha inyishu rero ntayo turaronka n'ubu bamwe nyine afite yishuye mugabo akansumira nuko bwo numenge ibyo bandika amakungu avuga ko uburundi bwahavuye bwemera ko nabo batahe ibindi ko ari ibyo nibyaba ari ibyo abarundi ni responsable bafashe ingingo ikomeye ku barundi babo ni responsabilite kugira ntibagire ingorane muri izo ngorane zihari bo harira mu nyamugabo abana b'abarundi bari muri security ahantu bo babashinze inyimo nziza ko bataha bakabandanya bavugana inge nta kibazo cyo tori nyishu mugabo ibotereranwa abasirikare igihumbi zihabaye banabigusa.
Icyo rero cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabagezezeho uyu munsi. Ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hakaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu. Dushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Matrine na Facil Gebehu. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikorari Eugenia Mukankusi. Mukomeze mwese kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.